Jewe cyo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana
kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro
n'ukuri ibiciro ntibigume biduga kumanya kumwanya
je nibaza yuko abarundi babandanya kubananya kubana
wibaza iki wibaza iki mugitegurwa na radio isanganiro wibaza iki
Sangwe kaze nchuti bagenzi na wakonze biganiro vya radio isanganiro kaze mu kiganiro wibazeki ikiyago mama mukurikirana ku minsi nk'aya mango wibazeki uno munsi bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura baragira ico bashikirije ku vyerekeye ihungabana ry'umuyaga nkuba bakanagira nico basaba ishirahamwe rijejwe gutanga umuyaga nkuba ukuntu yoza riramenyesha igihe cyose habaye iryo uhungabana Balene Havyarimana nabatunganije wibazeki yo kuri uno munsi nkabanongeye kubaha ikaze
wibaziki wibaziki
nibaza ko kubwineza abanyagihugu imisi 10 yikwirikiranya yoba yabaye myinshi cyane gose uko bari kubigenza bari gufata bati bivanye n'ikiringo bihaye ibyo bari korakora bizomara tereka tuze turafata imisi 2 mu ndwi cyangwa umunsi umwe wo gutwara umuyaga nkuba kumbure bikaza biraza rimwe rimwe mu ndwi cyangwa nka kabiri byopfuma kuko bivanye n'uko guri kurakora bavuga ngo sibejo ntici ndagano kurindira umunsi umwe cyangwa imisi 2 ntivyari ibintu byahatari ariko gucurindira imisi 10 yikwirikiranya wicaye atacuri kurakora atacuri kurinjiza urumva ko ivyo bintu biba bibabaje ego nibaza ko byari kugenda nkuko cyangwa naho bitagenze nkuko bakavuga bati kujya bahora babigenzana na kera twari tumenyereye haba deresage no kuvuga bakavuga bati umunsi nk'igice cyo muri noro nta matara kiza kuba gifise cyangwa uyu iki kiringo cyo guhera uyu mwanya isaha kuva nko ku isaha imwe gushika ku isaha 2 cyangwa 3 muri karikiri runaka nta matara aza kuba ahari bakaza barabigira gutyo gutyo kamenya duti ibice ariko birakunda muri no karikiri biraza gukundira mu yindi nka jewe nk'umuririmbyi nsanzwe nkorera muri cyo gisata birumvikana ko nimba ari randevuna narose y'ahantu nza gukorera umuziki ari muri Kamenge nkumva nti mu gitondo haza kuba ari imyaga nkuba birumvikana ko candondera muhinyanyuzi aherereye muri ako karere kugira ngo ibikorwa byanje ntibihagarare nimba ari isaha y'umunani nkumva nti munyakabiga niho baza kuba baramukiwe birumvikana ko muri ako kayanza guca ni deplace nkarondera muhinyanyuzi ashobora kuba akorera aho munyakabiga ariko bya bikorwa byanje navyo bikaguma bibandanye nibaza yuko byari kugenda nkuko bafashe bakagira deristage cyangwa bakaza bakavuga bati rimwe mu ndwi canke kabiri ivyo bavyiza kuruta aho si kuri jewe gusa mu muziki nibaza ko na no kubandi bantu basanzwe nabo bikenewe kuko kumbure hambavu y'umuziki narabaye mu kwafere naradandaje amata makafitaria n'ibindi ivyo byose ndabona ko ari ibintu biza bikora kuri abo bakora uwo mwuga muri uto tuntu biyungunganyamo
kubwanje jewe no vuga yuko basi ukuntu batubwiye ko amatara Majo ya chaka ndazogaruka itariki 14 bari basi kutubwira ava amatara kuyacha hasige nk'imisi 2 cyangwa 3 tukamenya yuko ayo matara majo yacha izo tariki tukamatwa twiteguye ko amatara majo yacha nko ku munsi wa kanu rya munsi nyene bayatwara cyo nico twebwe twari bari kudukorera kugira natwe twitegure tume nico twokora kubera urabona hari abantu ama business yabo bakoresha mu matelefone nkajewe business ziwandi ndazikorera mu telefone cyambona yuko umenga hari kintu mbuze kweri badufashe kabisa barabikuntu boza barayatuzanira basi haciye basi umunsi ejo bakatuzanira amatara
wibaziki wibaziki
Reji dezo icyo cya yari gukora bwa mbere yari gutegura kwanza plan B cya mbere kuba abanyagihugu tugira tuba ni tubahe amatara kuri imisinga imisi 10 wari kugira plan B yo kugira uruhande rumwe ururonge amatara imisinga n'urundi ruhande rurongo amatara imisinga ikura turabe kuyopo tukora neza mu kazi kiwacu kamisi yose
yari kurabikagabanya iyo minsi kubera iyo minsi ni minsi myinshi cyane abantu benshi tutunzwe n'umuyaga nkuba mu bisanzwe ngaha mu muji ibintu byinshi nk'ibyo abantu banwa abenshi bakenera ibintu bikanye kubera izuba riba rihari murazi kino giye kwari gihe cy'izuba mu gihe rero ibintu bidakanye nta bantu bashobora kugira ne kunwa ibyo bintu by'iwacu cyatubahombera kandi cyane nituronka abantu badushorera ku buryo yuko numunsi washobora guhera udashye n'ibihumbi bitanu mu gihe iyo amatara hari ushobora guca nka desamire truasa kubera ko barose ibintu baba bashaka amatelefone y'abantu benshi nta muriro urimo na twebwe nka jona lisanzwe nkorana na rimikashi umbo canda bihomberamo simeza ngondonke ingene ntanga nyimba na mainite ibintu by'amarotre nibiki ibintu byinshi turiko turahombera kandi cyane dusaba yuko baraba ico kibazo bakagikemura kabisa kubera abantu turiko turahombera byinshi kandi cyane
wibaziki
bivuga bisubire guhomba ko kunyine turiko turahomba nibaza ko mu kazi nsanzwe nkora kamisi yose igituma turiko turahomba bivanye na mikoro make twari dusanganywe uza gusanga kugira ngo kabandanye bisaba ko dukoreshamwe uburyo bwinshi kuko bivanye n'ibikorwa uburi kuratunganya muyaga nkuba cyawuhari birakenerwa yuko uca wikora kuri za groupe électrogène nazo zisaba igitoro birumvikana ko ujya muhinyanyuzi asanzwe aguhinyanyurira ibikorwa nawe aca gusaba amananiza kubijanye n'uburyo nawe abari karakoresha urumva ko bidaheza ngo bikunde ko duca dukora akazi kacu uko twagategekanya usanga hari byinshi nyene turiko turahomba hari ibitiramo bitunganywa byose uzagusanga bikenera ko sonorizasyo zikenera wa muyaga nkuba muri ico kiringo ntanyere birumvikana ko hambavu y'ibura ry'umuyaga nkuba bice bangombwa ko wikora kuri za groupe électrogène navyo gacusanga vyaje bitwara bwa buryo bwinshi urumva ko nyene bidakunda ko dukora bitanguye
ku bwanje nibaza yuko bakaza baragira ikarti imwe bakayiha umunsi umwe iyindi bakayima ukebwaho bakayiha ibikorwa nta buryo bwuko bitogenda neza kuko tubona nk'akazi k'iwacu gasanzwe gasaba ibintu by'amatara urabona nk'umuntu acuruza amata abuze amatara ku munsi umwe ni kuvuga abahombye ikintu kinini cyane nk'abantu basanzwe bakora akazi ko kwiyungunganya ko gusudira bacerewe umunsi umwe ni kuvuga yuko bahombye ikintu kinini cyane aho ntituravuga babandi b'amasaro de coiffure bajya bose n'akazi ka misi yose arayadakoze kandi abatunze nk'umuryango ni ibintu bikomeye cyane ku banyagihugu bato bato gose agahombo ni kenshi cyane kuko uri kuraraba nk'abacuruza amata barayamenye ndetse nk'abantu bari bafise amakomande basudira aho bose barahombye ni kuvuga agahombo na confiance ababosi umuntu abasanzwe afise baramuva ko wibaza ngo namanyanga iba afise kumbe kumbure siwe nko gutegura abantu irashobora kubabwira ava ari nk'ikintu gishobora gukogwa dufate mu kwezi kuza ikabivuga hasigaye nk'amezi abiri kugira cya kintu ngo kibe kugira na wa munyagihugu wese amenye kungene akora ibikorwa vyiwe avuga ati jewe reka nindabe kungene niyungunganya kuko narabwiwe kandi narumvise muri ico gihe turabona yuko atampambamye ndende zohaba
wibaziki
webwe nko ku ruhande rwacu abanyagihugu baba batanga ikiringo mu gihe babona ko icyo kintu kizoba nko mu minsi 12-13 no kuvuga basho bavuga ati aha aku iki kibazo tubateguje harabafise amafrigo harabafise ibyuma nyene bikoreshwa n'umuyaga nkuba cyane no kuvuga bateguje mu iyo minsi nk'ibintu bijya muri frigo baravyimura bakamenya ati nk'ifungurwa dusha muri frigo turakora izikorera uwo munsi kuko hagize izo tugira batabiteguje birapfa kandi umunyagihugu ntabwo abayorohewe n'icyo gihe rero nk'umusudere nawe akazi bamuteguje aramenya ati bosi ndamusigurira uko kuko icyo kiringo baragitanze mugabo bagitanze mu gihe babona ko icyo kintu kizoshika iyi tariki n'iyi iyo tariki rero no kuvuga baca bavuga ati twebwe ko uyu mwanya ntibaduteguje bosi naho yozana imvo izi n'izi n'izi baramusigurira ati byagenze ku kandi kiringo cyaratanzwe muri JDS icyo gihe rero baca bavuga ati patro mwihangane kuko ikibazo si cyacu mu gihe gikemuwe ibikorwa birabandanya ingorane bagira no kuvuga bya bintu birapfa kuko ntibaba barategujwe ku mwanya w'uko botora ibyo bintu kuko nabona baranguzi nabo baba bakeneye kunguka mu gihe rero bigenze ukutariko ntibabacungutse bica bigenda ukutariko abakoresha umuyaga nkuba ku icyo gihe barabasigurira ati okay Regidezo ifise ikibazo iki mu minsi 8 twobasaba ko ivyo mukoresha amatara byogenda uku kumvo zuko twebwe hariho ibitugoye nyimba ari icyuma kiba cabuze batanga iminsi yuko kizoba cyabonetse kugira ngo ibyo biharuro by'abanyagihugu bigende neza
kuri gihongabana cy'umuyaga nkuba nibaza yuko twobimenyeshwa ikiringo gikwiye tukabimenyeshwa nk'ukwezi imbere yuko igihongabana cy'umuyaga nkuba rishobora gushika kubera dufise byinshi ridufasha mu bijanye nka mu mafrigo hari ababikamwa amata ifungurwa tukabimenya kare ico gihe kizogere twiteguriye byinshi gusumvya kubakoresha umuyaga nkuba muri byinshi bitandukanye nko kubasudira urumva ubuzima busa nk'ubuhagaze gatoyi kubera mu gusudira ifashishwa umuyaga nkuba kiretse bashoboye kuyararanja bagashobora koro nka ama groupe ashobora kubafasha muri ibyo bijanye no gusudira kubadandaza amata naho urumva mu gihe babimenyeshejwe kare barashobora kwisuganya bakaba bararindiriye muri ico kiringo babazi yuko atamuyaga nkuba bazaba bafise bakaba barahagaritse ku kijanye no kurangura amata bashoboye kubimenya abanyagihugu bo kwisuganya muri ico kiringo bagasubira bakanabibutsa bakamenya yuko ca kiringo kiriko kiregereza abanyagihugu bisuganye kuri ico kiringo bashobore kuziganya utwabo ndetse n'abandi babandanye bitegura muri ico kiringo mu kurondera ubuzima mu nzira zitandukanye twifashishije umuyaga nkuba
jewe ico nibaza nuko regidezo ibimenyesha itevya ntibimenyesha hakiri kare nk'ubu hasigaye basi nk'iyinga cyangwa indwi zibiri kugira ibyo bikorwa bitangure kuba hama itugabishe abantu natwe tumenye uko twitunganye tuba turisuganye kuko nk'ubu ifashe ikabitumenyesha hasigaye iminsi ibiri cyangwa itatu biragoye nko muri kino gihe cy'ibura ry'ibitoro naho bafise groupe usanga bigoye mugaba bitubwiye hasigaye nk'indwi cyangwa indwi zibiri kugira ibyo bikorwa byabo bitangure kubera bizotwara igihe kinini bizomara iminsi myinshi umuntu yo kwitunganya akavuga ati jewe nimba ari amahera nzokoresha igitoro reka ndakirondere nemere nimba ndagikura muri Tanzania cyangwa nimba ndagikura muri Congo ndakizane ndagistoke kizomara iyo minsi regidezo izo birikirakora ibikorwa byayo kugeza ihejeje kubitunganya hama nanje nzoce ntangura gukoresha uwo muyaga nkuba ingorane ni nyinshi cyane nk'abantu badandaza amata bakoresha amafrigo urumva bibabwiye atana hariho benshi usanga atana ama groupe bafise nk'abo ibyononekara ni byinshi aba amabusheri inyama zirapfa imboga zikabora urumva ibyononekara ni byinshi muri kazoza hari ibindi bikorwa bishobora gutwara igihe kinini twoyisaba ko yo bimenyesha hakiri kare abantu bakaba baravuga ati jewe guhera iki kiringi kiniki regidezo zobiri kirakora ibintu byayo jewe nzoba nitunganije uku ntangorane na zimwe nzoba mfise nimba ari gitoro nzoba nkeneye gukoresha nzoba nakirondeye nzoba nagifise ngaho kugera izo tarike regidezo izoba yamenyeshereje ko
ni na hano sozerewe ikiganiro wibaza iki cyo kuri uno munsi aho bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura bagize icyo bashikirije kwihungabana by'umuyaga nkuba bakanagira n'icyo basaba ishyirahamwe rijejwe gutanga umuyaga nkuba ukuntu ryoza riramenyesha igihe cyose habaye iryo uhungabana. Barene Vyarimana nabatunganirije wibaze kuko uno munsi nkaba ndabashimiye kanya mwafashe kuko gitega amatwi nongera ndabahikaze ku wundi munsi nk'uyu nk'aho twatanguriye mugire ibihe byiza naho ubutaha.
Jewe cyo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana
kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro
nukuri ibiciro ntibigumye biduga kumanya kumwanya
je nibaza yuko abarundi babandanya kubananya kubana
wibaziki mugitegurwa na Radio Isanganiro wibaziki.